VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet twumvikana kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi ni Edirwe mubasuza kandi bahikaze mu kiganiro muri Isanga. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro muri Isanga, reka mbanze mbagezeho iyi nkuru yihutirwa itugezeho mu kanya. Icyemezo cyaho umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu ahindurwa uzatabarizwa gishobora kuzafatwa tariki ya gatatu z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha w'2017 n'urukiko rwo mu mujyi wa Fairfax muri leta ya Virginia hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni nyuma yuko hagaragaye ubwumvikane buke mu muryango hagati y'abashyigikiye ko umugogo w'umwami utabarizwa mu Rwanda n'abatashyigikiye icyo cyifuzo bifuza ko yata barizwa mu mahanga. Uko kutumvikana mu muryango nibyo byavuyemo icyemezo cyo kwitabaza inkiko zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umwami yatangiye kugira ngo zikemure izo mpaka. Itangazo dukesha bamwe mu bagize umuryango w'umwami ryasinywe na Speciosa Mukabayojo, mushiki w'umwami Kigeli wa gatanu, na Christine Mukabayojo, Kigeli aberese wabo, rivuga ko kuva babiri gusa mu bavandimwe bawo batambamiye icyifuzo cy'umuryango, byabaye ngombwa ko twitabaza inkiko zo muri Amerika, aho yatangiye nk'uko amategeko yaho abiteganya. Iryo tangazo ryasohotse nyuma yaho kuri uyu wa gatatu tariki ya 23 urukiko rumaze kubona ko impande zombi zihagarariwe n'ababunganira mu nkiko rwafashe icyemezo ko abatanze ubuhamya bose bamenyeshwa bakazajya kwisobanura ubwabo imbere y'urukiko tariki ya gatatu z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha wa 2017. Iryo tangazo rikomeza ryizeza Abanyarwanda ko nta nshiti umwami azatabarizwa mu Rwanda. Twabibutsa ko mu kiganiro cyihariye yagiranye n'Ijwi rya Amerika, umuvugizi w'umwami Boniface Benzinge yemeje ko kujyana umugogo w'umwami mu Rwanda bitari muri gahunda. Abo mu muryango w'umwami bashyigikiye icyo cyifuzo cya Bwana Benzinge barimo Gerard Rwigemera, umwami Kigeli yarabereye se wabo. Umwami Kigeli yatanze tariki ya 16 y'uku kwezi kwa 10 mu mujyi wa Oakton muri leta ya Virginia. Umwami Kigeli yatanze afite imyaka 80 y'amavuko. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edirwema. Uburenganzira bw'abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye mu Burundi, ibibazo bitandukanye abarimu bahura nabyo, icyo sindika yabo CONAPES ikora kugira ngo ibyo bibazo bibonerwe umuti, nibyo tuganiraho mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Mu rwego rwo gusobanurira abo barimu uburenganzira bwabo, sindika CONAPES imaze iminsi isura abo barimu mu rwego rwo kubasobanurira neza ubwo burenganzira bwabo no kumva ibibazo byabo mu minsi ishize bari mu ntara ya Kirundo aho umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye uruzinduko rwabo
akazi karashobora gucumbagira mu mashure kubera abakozi batumvikana n'abakoresha Emmanuel Mashandari arongoye sendikako na PES ihurikiyemo abigisha wa mashure yisumbuye mu Burundi avuga ko bituruka ku kutamenya amategeko abagenga ni muri iyo ntumbero sendikako na PES iriko irazunguruka intara zose yigisha amategeko abakozi n'abakoresha mu gisata cy'indero mu mashure yisumbuye ijwi rya Amerika ryabasanze mu ntara ya Kirundo
cyameze kubona yuko dufise abakozi babigisha benshi bashasha ugasanga rero ntibazi amategeko amwamwe abagenga natwe mu mashira hamwe yabigisha ayo masendika mu ntumbero yacu hari byo kwigisha abakozi kugira bamenye amategeko abagenga kuneza yakazi n'abakozi hanyuma twahamagaye n'abakoresha twabigize kugira ngo twereke babakoresha babakozi yuko bateza kuja hamwe kugira bashe kuganira bamenye amategeko cyo kimwe yasome cyo kimwe kuneza yakazi ejo ntagire uzu havasanga yarenze itegeko iri nari riyanye kubera atarizi hanyuma ngo havasanga yahohoteye umukozi
abigisha b'amashuri yisumbuye baremera ko byabara bishika bakagwa mu makosa kubera ukutamenya bakabona ko umwumvikano ku kazi uzotera imbere Jean Bosco Nkiraguhiga yigisha ku ishure ryisumbuye rya Kanyinya
ari ku mashuri amwamwe ushaka gusanga hariho nk'abatanguye kugira muvuma ya greve mbure batisunze kimwe twita preavi preavi rero iyo minsi 6 bamenye yuko ari kwandikira umukoresha iyo hari ikibazo kitaratorwa inyishu byanse ko giterwa inyishu kuko no mu kugira greve biri mu burenganzira bw'abasindikaliste tubazi yuko hamwe hamwe byahora bishika twabonye yuko atazosabugwa mu byo kose hanyuma ikindi nuko n'abakoresha bumvise yuko bamwe bose barafise ikibagenga ikindi nuko abakoresha bamwe bamwe bishika ugasanga nabo nyene ntibagurije amategeko bararenganisha bagombye guhotora abakozi nabo nyene muri babaserukiye twabonye yuko babitegereye cyane
abakoresha mu gisata cy'indero babona ko ivyo biganiro byaje hageze Doyisien Shimirimana n'umuyobozi w'indero muri komine Kirundo
kigano kije hageze hamwe twavuga ko cyari cyaracerewe aho kandi aho kiziye kera dufashije twizeye ko umuntu wese yawo mwigisha yawo umuyobozi w'ishure kurande rwiwe agiye gukora ico ategeze gukora ico amateka musaba n'ico nawe nyine asaba kwishura asanzwe aherereye no mu kibano kwigisha bagenzi be harabantu ntiyabura urunturuntu ntibigera kure kandi ntibitwavuga ko ariho aho tumaze kuja kubangurukanya aho kandi turashimye kuko umwe wese amenye ico ategeze gukora nubundi akabitegetezo gukora gutyo bahabwa kubakana ku mashuri cyane cyane gukinga
Emmanuel Mashandari arongoye sendikako na PES mu Burundi avuga ko ibyo biganiro bimaze kugira akarusho mu kazi aho bamaze guca
tumaze kubona aho tumaze guca hose nukuri twarasinye cyane ubu unye mwumvikano uri kuboneka cyane mu bakozi kubera yuko bashe kwicara hamwe bakaganira baganira bisunga ineza y'akazi ko tuva tuyisubiramo dushaka ko twisunga ineza y'akazi n'abakozi
kukaba nkako ibyavuzwe byose byahora bishika sikera cyane ku munsi wa mbere uheze abigisha bo kwishura igisumbuye rya komine Busoni barahagaritse akazi Iryo hagarikwa ryaturutse ku bintu bimwe bimwe batahuriza ko n'umuyobozi w'ishure baciye basubira ku mirimo bukeye bwaho bamaze kuganira n'umuyobozi w'indero muri komine mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Arakoze umunyamakuru wacu mu ntara ya Kirundo Jean Bosco Ndarurinze mu kiganiro muri sanga cyanone twatumiye umuyobozi wa sendika Konapes kugira ngo asubize bimwe mu bibazo by'abakunzi bijwi rya Amerika ikaze mu kiganiro muri sanga bwana Emmanuel Mashandari
Murakoze cyane ndabashimiye ko namwadutumiye kugira ngo tuganire n'abanywanyi bacu.
Urakoze cyane. Nk'uko iyo nkuru y'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze ibivuga mu maziminsi musura intara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi mugerageza gusobanurira abarimu uburenganzira bwabo. Mbere na mbere niki mwifuza kugeraho bwana Mashandari?
Ego nk'uko mubivuze ishirahamwe ry'abigisha bari mu mashuri yisumbuye yitwa Konapes ya madimisi tugira iminze imibonano nabo duserukira mu ntara ivyo twabigize dufise intumbere kugira ngo abigisha ariwe ni wakozi ba leta bari mu gisata cy'indero bashobore kumenya amategeko abagenga nkuko umumenyesha makuru yari karabivuga hamwe nawe yahaye ijambo twari tumaze iminsi tubona yuko hari ibintu bimwe bimwe bitagenda neza bivuye ku bakozi ba leta bigisha cyangwa bivuye no ku bakozi ba leta babakoresha batwara amashuri ibyo kenshi tubiravye hirya no hino twasanze biva kutamenya amategeko agenga bamwe n'abandi cyangwa tuvuga tuti rero nkuko amategeko abidusaba yuko dutegereza kwigisha abo duserukira twajya dufata inkingo yuko twoza turagendera abanywanyi tugaheza tugasangira ikiyago tugasangira amategeko tugenga kugira ngo umwe wese abone icyo amategeko amusaba n'icyo amurekurira niyo cyatumye rero dukwiyagira mu ntara tumaze kugenda intara zishyaka 10 Kirundo niyo twaherukamwo kuri uyu munsi wa Mungu uheze.
Hanyuma se bwana Mashandari uvuze ko abarimu babagaragarije bimwe mu bitagenda kubijyanye n'uburenganzira ndetse n'amategeko abagenga mwaduha nk'urugero nka zimwe cyangwa se bimwe mu bibazo abo barimu bashobora kuba barabagejejeho.
Ego turavye ibiganiro tumaze kugira si mu Kirundo honyene naho twagiye turaca twarabonye yuko kenshi abakozi ba leta hari aho usanga bashyira imbere bimwe baronde bahabwa n'amategeko mu gifaransa bavyita le droit mugabo bakibagira bimwe basabwa n'amategeko arizo bita le devoir mu byo rero twe dushyira imbere tuvuga tuti ku neza y'akazi n'abakozi tubwira abakozi tuti banza mushyire mu ngiro bijya musabwa n'amategeko ariyo bita le devoir hanyuma umukoresha wawe amaze kubona yuko amategeko yubahiriza niba hindukira ukamusaba bigenda byo uhabwa n'amategeko aramaheza mukayaga muyaga mwumvikana ica kabiri naco nuko twari tumaze imizi tubona yuko murabona ahari abantu ha mu runtu runtu birashika yuko umukozi n'umukoresha ntibahurize kuri cyekiriye basanga rero aho kuja hamwe ngo baganire bace baja mu bintu byo gushaka gushira mu migere basanga n'akazi gashobora guhagarara ivyo twe twariko tubereka yuko amategeko asaba yuko imbere yuko abantu baje mu byo gushira mu migere guhagarika akazi babanza kwicara hamwe bakaganira ivyo bikaza mu nyuma mu gihe bo babyanse yuko bumvikana icya gatatu nacyo nuko twari tumaze kubona yuko mu mategeko amwamwe abakoresha bacu ahantu bamwesha yuko turavye mu gisata cy'indero harakunda guhindagurika cyane abakoresha bacu bajya batware b'abadiretere ugasanga rero bahaye akazi abantu bakiva ku ishure bataramenya neza amategeko iyo bageze mu kazi ugasanga hari bagora nubaha nk'akarorero iyo umukozi wa leta agize ikosa umukoresha wiwe arashobora kumwandikira iyo amwandikiye amusaba ngo amusigurire icyatumye akora iki cyangwa kiriya bisabwa yuko amurindira iminsi 8 ugasanga rero uwo mukoresha kubera ko hariho amategeko mwamwe atazi agaca amubwira ati nkeneye yuko umpa inyishu iminsi itarenga 3 muri uwo ngaho onye aba yamurengeye akarimbi kuko amategeko si cyasaba ugasanga ahandi naho umwigisha umukozi wa leta mfatiye kubigisha ko icyo gisata ndimwo ugasanga bamwandikiye ikete bamubaza ati mbega ibi wabikoze wisunze iki duhe insiguro wewe bagaca kubwira ati jewe ujya mukoresha wanjye yamara ikaramu hoteli iminsi yose none sinzogenda ndamwishuye aho onye twabasigaye tuti iyo utamwishuye ni kosa rikomeye kubera yuko ntusobora kuronka uburenganzira bw'uko hamwe usanze bakurenganije woshobora kwitwara nibyo byose rero tuba dukeneye ko bamenya ibiteguwe n'amategeko kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo ntihagire ugwa mu ikosa agira ngo ntajye narinze.
Hari bamwe mu bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika bakomeje kutwandikira. Hari uwitwa Didier Iratunga yagize ati hamye hari ibibazo bijanye n'agashahara hamwe n'uburaro ivyo byaratumye haba guhagarika imirimo ibijanye n'abajya gukorera kure yabo yaho baba bimwe byo guhindurirwa bita redeployment ngo ibyo ngibyo byo mubivuga hiki
Yego murazi yuko kuva aciye igitari gitoya tuko turavuga ikibazo gihuye n'ibintu by'umushahara kuko wazi ko abakozi mu Burundi bafite umushahara muto cyane gose tugeze kuba harimo n'inkibindi hama rero harabaye ibihe birebire by'uko tuvuga yuko duhembwa nabi leta mu mwanya wa mbere ikashaka kwerekana yuko mengo icyo kibazo ntakiriho mugabo kubiganiro byagiye birahaba twarashoboye gushika ku kintu cyatumye leta mvuga ndi yoba yagize intambwe ya mbere aho twashitse uno munsi kuko tugeze ko kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara buke buke babishize ku myaka 4 ni kintu cyiswe endamente d'ajustema ubu rero sinovuga ngo ibyo kurondera umushahara byaraheze mugabo aho tubone yuko leta igize ko kigora ikemera yuko ku mwaka gushika ku myaka 4 bazoza barashiraho ako karusho twageze tuti iyo ni intambwe kandi noneho nomenyesha abo dusangiye umurimo yuko twari twabwiye leta yuko iki kibazo kidahagararira ngaho ahubwo twobanda tuganira kugira ngo ashobore kuboneka umuti burundu ukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara haveho imyidogo aronage na menshi yuko hariho umugwi ugizwe n'abahinga mvamakungu uwo mugwi uri kurakora twizere yuko ibyo uzoshikako leta izoshyira mu ngiro kandi natwebwe turiko tubikurikirana turimwo mu bakurikirana uwo mugwi twizere yuko ari intambwe nico bitubangira ngo uno munsi wumva yuko atakibazo cy'umushahara turiko turashyira hejuru nuko tubona yuko hariho ibiganiro biriko biraba kandi twe turashima yuko tuza turashyira imbere ibiganiro ku byerekeye uburaro ego hari ikigega amashyirahamwe y'abigisha yashyizeho afatanyije na leta igihe twagira ibiganiro mu 2022 icyo kigega ubu kirakora kiratanga amadeni abantu bararonse bariko barubatse abandi harabanditse barorereye niko uko twifuza yuko cotanga ideni ingurane siko bigenda kubera yuko igihe twabyiga twabona yuko kubigisha icyo gihe barashyize 50,000 hoca hinjira buno nyene nk'2,200 bigatuma rero ajya amafaranga batanze acafasha kuyashyira mu mabanki amabanki ntabwo aduha amafaranga dutanga kugira ngo abigisha bashobore kuronka uburaro mu byo twari twiteze byo byabaye uno munsi abigisha barashika hafi 80,000 mugabo abace binjira uno munsi w'abanywanyi ntibarenga 80,000 twabwira tuti bwa bundi twe twabaye imboneza kugira ngo tufashe bagenzi bacu kuronka uburaro mugabo bobo ntibashotse babyumva buno nyene mugabo twizere yuko mu minsi iza bizoza biraza kuko turagiye turarondera hirya no hino kugira ngo abamaze kwandika bashobore kuronka nabandi nibabona yuko tuko tumenye ngaha mu Burundi yuko dufatira ku bandi nitwabona nibabona bagenzi babo barose nibaza ko nabo nyene bazoheza bakinjira ku cyereke gukwiragiza abigisha mu ntara aho bari bakenye ni igikorwa cyakozwe gigizwe n'umugwi urimo leta n'abaserukira abakozi iki nibyo murazi yuko umwe wese naho baba baguhinduriye karate baguhinduraho aho ruba urumva bihindura byinshi mu mibereho yawe nico buza rero ndi bitangaje yuko abantu bababaye bamuhinduriye ikomine akoreramo canke intara nawe murumva yuko ni gutanya imiryango kwerero kitubabaza nuko kenshi ivyo byabaye kubera hari abantu bagiye baronka ubuzi bashigwa ahasanzwe hari benshi twe tugasaba tuti rero aho hari benshi babanze bahabangire uje gusaba akazi gushasha babanze bamubwira ati akazi kari hariya agendeyo abona ko abishobora atabishoboye naho arondera ahandi mugabo ntidusubiye kuza turatora umuntu amaze imyaka 20 imyaka 10 ngo wowe urenze ko kandi atari we yizanye yazanywe nabo n'abamuhaye akazi
hanyuma se icyo bwana Mashandari icyo cyifuzo cyanyu leta iracyemera
ikuterake abigisha baje handi
yego
twe turi mu mugwi ibyo twarabitanze twaratanze raporo tugasaba kandi leta nayo nyene igihe yashyira uwo mugwi yavuga iti tuteza kuraba ingene ibice by'igihugu bikenya bigisha yobaronka ahari benshi naho bakagabanuka bakagenda aho handi kugira ngo bafashe kuko igihugu n'icyatwese abana biguna nabatwese tutereza gukora dukorera bose mugabo tubuga tuti aha anye dukore twisunda amategeko atawe turenganije ikindi kivuze kubera iki nukubera twasanze hari abayobozi bamwe bamwe amashuri kuko mu byo twisunga hariho uburambe bwo mu kazi cyane cyane aho usanga ukorera twaje usanga rero hari abayobozi bamwe amashuri wasanga bahinduriye imyaka y'akazi umukozi kenshi ugasanga nuwo adashaka ko mubana bakorana kugira mwikure cyane ugasanga hari undi banyegeje kubera yuko ashaka bamwe bita ngo gupenderera ibyo rero dushaka ko byohava ntihabe ka mwana wa mama itegeko libe kuri bose.
Urakoze bwana Emmanuel Mashandari. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni turi kumwe n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Gilbert, mwiriwe neza?
Mwiriwe Edi Rwema.
Ikibazo cyawe?
Ego, nuko ibanza mutamukizi mutumiye tonga twamutana hamwe naho twa tubakumbuye.
Ego.
Ego, hanyuma kibazo cyanje bwa mbere nari kubanza gutanga intererano.
Mu magambo make.
Bo, ego, intererano yanje ya mbere nukuri nagira nterera bene wacu urungano rwo wanje ariko baheza amashuri. Naho bamwe biga bavuga ngo ubuzi muri leta busa n'ubwabuze ariko nizeye yuko umuntu ari we wese iyo afise ubwenge kandi akaba yarize akagira chance yo kuba yoheza nuko atokwe bavuga ngo akazi karaheza ahubwo ubwiwe nyene yategereza kuvuga ati mbe akazi nokora kumpejeje kuva hehe kugira ngo ara tugwiza abantu benshi mu gihugu bogerageza kwiyumvira imigambi yo guteza imbere igihugu.
Ikibazo Gilbert ndasa ku ntego.
Bo, ego, hama ikibazo cy'uwanje nagira yambaze umutumire nagira ndamubaze bwana Mashandari mbeko mwa bantu bariko barama mitasi batandukanya imiryango ugasanga aho nk'umuntu ahora afite nk'umugabo dufate nk'uwo ngahe Bujumbura ugasanga bamushize mu cankuzo ati hoba hariho ubuhe buryo muri ko muraga kugira ngo iyo miryango isubire kwegerana.
Urakoze bwana Gilbert. Reka dufate na Pacifique. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe Pacifique?
Aza ndi mu buraro ko bitewe ku muntu ara yatanze.
Ikibazo cyawe?
Kibazo nagomba kubaza uwo mutumire. Matoma ndamubatse ku bijyanye n'ayo masendeka buri gihe ko twama twumva cyane cyane nk'amasendeka buri gihe ko twama twumva nk'abarimu cyangwa abigisha bakunda kwama bahagarika ubutwisi kandi tukama twumva buri gihe bavuga ngo bari mu biganiro ngo bari mu biganiro ngo bumvikanye bumvikanye mbega izo ngorane tuba tugaruka mu nyuma gute kandi twaba twumva batubwira ngo hari ibyo baba bumvikanye mbega iyo baba bumvikanye mu nyuma baba bagaruka gute bagahagarika akazi kandi bumvikanye mbega ikindi nacyo nagomba kubaza nta ngaruka mbi baba babona mu gihe muri kiriya gihe baba bahagaritse akazi kandi bavuga yuko baba bumvikanye na leta mu gihe nk'abanyeshuri baba bahagaritse ibyigwa bicara muhira mu gihe baba bataye umwanya w'ibyigwa cyangwa igihe cy'umwaka mbega icyo baba bimirije gukora ni ikihe kugira izo njyane zive muri ibyo twama twumva bya yeregerere atanga akantu aba icyo baba bimirije gukora cyo bikiyeicyo kibazo nashaka kumubaza kugira aduhe aze kuduha inyishu nyayo kugira twese tumenye.
Urakoze Pacifique mu ntara ya Rutana. Bwana Mashandari, hera kuri icyo kibazo cya Pacifique avuga ngo mutangaza ko hari ibyo mwumvikanye hanyuma bakongera bakumva ko ibibazo byavutse ndetse bamwe mu barimu bagahagarika n'akazi ngo ikibazo kiri hehe?
Ego, ngire Pacifique yuko muri uyu mwanya nta kazi twahagaritse turi ku kazi tuko turakora hajya mu bisanzwe mu mategeko ngene bimeze hariho itegeko inomero imwe gakwego ubusa 15 ya gitariki 29 ukwezi kwa 12 ritanga uburenganzira bwa mbere bwo guja mu masendika bikongera gatanga n'uburenganzira bwo ushobora guhagarika akazi igihe umukoresha wawe atagushimishije kandi ibiganiro bitagenze neza. Ariho nagenda menshi yuko muri iki gihe nta kazi turiko tuhagaritse kandi nubwo ngo hariho umugambi ujya abakozi ba leta ntibahagarika akazi kubera bifitiye umugambi ni kubera haba hari ikibazo cavutse. Urero muti hari igihe tuganira ngo mwumvikanye hanyuma ngo mugomba gusubira guhagarika akazi. Hajya kenshi iyo abakozi baganiriye n'umukoresha hanyuma umukoresha ntashyire mu ngiro ibyo basezeranye ni ngombwa yuko bamwishyuza bati erega ahita wibagiye. Mu gihe rero umukoresha rero adashotse abibona amategeko araduha uburenganzira bw'uko dushobora guhagarika akazi. Mugabo nagenda muhumurize ubu na gatoya nka mugambi dufise kuko yako nababwiye yuko hariho umugwi leta hariho abahinga mvamakungu leta yatumye ko tuko turakorana gushwa rero ntitwotora tuko turavugana n'abahinga ngo cyo tugenda guhagarika akazi. Murumva ko bitoshoboka abo bacu bagira ati bwa bundi barondera ikindi kintu. Hanyuma ikindi naco nagire nsabe nyineko mumenyesha makuru turabe ntitwabe tuva ku kibazo cya mbere kuko ikibazo cy'ubwa mbere twari ko dusigura icyatumye turiko tugenda kwigisha bagenzi bacu kugira ngo tumenye amategeko tuyasome cyo kime tuyumve. Urumva ibibazo by'amagreve muri umwanya niba twatakiriho tuzaba twiduhaho cyane rwose.
Ndibaza ko Pacifique ntago yavuze ko icyo kibazo gihari ubungubu ahubwo yavugaga ko akenshi na kenshi mu bihe byashize mwageraga ku myanzuro runaka hanyuma hakongera hakavuka ibibazo. Yibazaga igituma ibyo bibazo kenshi na kenshi bikomeza kuvuka kandi mba mwarafashe umwanzuro runaka.
Ego nagenda mahumurize kandi ubuhoho turafite tugirane n'amahigwe hariho umugwi wa leta ujejwe kuganira hagati y'abakozi umugwi mu Gifaransa witwa Comité National de Dialogue Social. Uwo mugwi rero iyo hari ikibazo kivutse niho tuya twitura bagahita bakadutunganiriza imbere yuko hari ikiba cononekaye. Mugabo murumva iyo abantu iyo baraganira hari igihe badashobora guhuza iyo badahuje rero birashika umwe n'uwundi adashimye acakora icyahabwa n'amategeko. Hama ngiye gato cha Jiriberi cerekeye ibyo gukwiragiza hirya no hino abigisha avuze ati nukuri igitaro deploma umuntu ayivuze amacyambo atomoye ni nka mutation force kubera yuko agenda atabisabye. Hama rero byarashitse ugasanga hariyo aho imiryango yatandukanye rero ngaha mu mugwi twaje tubica hirya no hino hayo sanga aho bari barenze ko ari benshi ari abagize umuryango ari benshi bagize imiryango. Icyo twaje dukora ni uko wa mbere aca abanza kugumaho ni umupfasoni kuko murazi ko mu rugo hanyu umupfasoni akora byinshi cyane mu byerekeye gutunganya urugo no kuraba abana. Tuzavuga dushima yuko umugabo ari we yopfuma yiyunguruza kandi mugandaho nyene tugeze tukaraba aho umuntu ashaka kugenda bishoboka akajya kure ari uko byanse. Mubanagenda mumenyesha yuko nta muntu yavuye Bujumbura ngo ajye mu Cankuzo mwanashaka atari ahantu hamwe honyine mu ntara ya Mwaro habonetse abajya inyuma y'intara abandi bose bagumye mu ntara iwabo. Mugabo nibyo hari usanga uri mu ikomini imwe mugabo ukagenda urugendo rurerure cyane rwose wopfuma ujya ahandi. Ubu rero icyo kirakorwa ni iki muri uwo mugwi twarimwo twari benshi twari kubanda yatukoramo twese barakuyemwo bakeya bashika nka batandatu bazokurikirana kugira ngo babone neza yuko byakurikijwe bongere barabe yuko atamuntu yaba ararenganijwe. Nibasanga hari uwarenganijwe ngira ngo badoheza byicarire barabe umuti boshobora gutora.
Urakoze bwana Mashandari. Reka dufata abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Alice mwiriwe neza. Uranyumva Alice?
Ego ndabumva gose.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Nashaka kuvuga kuri ibyo bijyanye na no gukwiragiza abigisha aho basanzwe bakenye. Mu bisanzwe uri kuraraba iyo sisteme ukuntu imeze umenga ntiyorohereza umuntu aba asanzwe yarashitse ahantu asanzwe ahamenyereye aharangurira n'iyindi mirimo ahafitiye n'urugo. muri ico gihe hari gihe utusanga ari nabantu bubatse ugasanga bakora ku ishuri rimwe hanyuma bagaca bimura umuntu umwe bakamujana nkaho nko mu yindi ntara dufate ugacusanga biragoye ko abo bantu bashobora kwimukana kandi batagikora hamwe umuryango ugacumenga ntizosubira kubaho neza asanzwe kandi bahembwa agahembo gatonya kadakwiye gose cyane rero jewe icyo nashaka kubaza uyu mutumire mbega none kugira ngo bashireho iyo system ya hodepuwama ubwo bari bariyumviriye ingorane zishikira abo bantu baba bakuwe ahantu bari basanzwe bakorera cyanke ikindi nacyo ubwo nta kuntu boshobora gufasha nk'amashuri ayo mashuri baba barungitse ko cyanke mu mashuri mashasha ariko arubakwa bakaza barashyiramo n'amahome cyane cyane azoza arakira nk'abigisha bashasha cyanke abigisha bavuye ahandi hantu kuko uraze nko hagati mu gihugu inzu zo gupanga mumenga asanga zigoye hanigihe usanga ahantu hegereye amashuri atana ahantu abantu bashobora kuronka batanga nasaba yuko boza barashyiraho n'inzu abantu bazoza barapangamo babigisha kandi bakazishyira ku giciro gitonya kuko muraze yuko abigisha basanzwe bahembwa umushahara muto cyane rwose nicyo kibazo murakoze
urakoze Alice bwana Mashandari ikibazo cya Alice kirasa n'ibindi bibazo by'abamubanjirije ariko se umwarimu afite uburenganzira bwo kwanga kujyaho yoherejwe
oya murabona ubwa mbere hoho ubu ni umugambi w'igihugu yari ari umugambi w'igihugu umukozi wa leta ndafite uburenganzira bwo kwanga mugabo arafite uburenganzira bwo gushikiriza icyo yiyumvira kuri ibyo bintu biko kuri yoro de proma ahageze icyo yoterera kugira ngo bigende neza nibaza ko byaba byiza cyane hamba rero yavuze ati ibi bya yoro de proma byatumye batandukanya imiryango kandi tuzi neza yuko abakozi ba leta bo mu Burundi bafise agashahara gatoya bigatuma ubuzi buca bugorana nibyo kandi biribonekeza cyane rwose mugabo ari gihe rero ugenda ugasanga hariyo nk'ubu ntanze nk'akarorero hariho ishuri imwe yo mu ntara niyo ndavuga basanze hari abarimu ishuri imwe abana munani ikagira ishuri ni ukuva ikirasi irimo abana munani ikagira abarimu bane murumva ko ngaho rero abo bantu bariko barya imitsi abandi ntituvuze ngo niho bizanye ahubwo abantu ba mbere bagize amakosa nababashizeho kuko umwarimu asaba akazi akazi agahabwa n'umukoresha ibi rero nibaza yuko mu gukosora botanga guhera hariya bihera ntihagire aho basaba kuza barashira abigisha kandi bahasanzwe kandi batanga akarorero mu ntara zose twaciyemo hano nk'intara ya Karusi niyo yavuye twabonye abigisha babaye bake cyane rwose bahinduye akazi kubera yuko umuyobozi mu ntara yagumye abyiyubara kuzana gushyira abantu benshi hajya mu bisagara arabakwiragiza hirya no hino tugasaba ariko rero iyo ngendo n'abandi bayigendera ko uwuje asaba akazi bakabanza kumujyana hajya akazi kari kandi tugasaba rero n'ibi inye cyagihe cy'ama cya mitasiyo bahindura akazi umuntu yabisabye tugasaba rero hariho n'abatwara usanga agira ngo nshyiraho uyu muntu nshyiramo uriya anye tukaturabaye ko turiko turarenza ibitigiri kugira ngo ejo ntibizabize biza gukora ko ku muntu yari yamaze gushika yamaze gushinga agasago kiwe yamaze no gufata n'imigambi yo mu buzima kubona yuko kubera agashara kadakwiye hari abashobora kuronka ngende bashobora kwiyungunganya ibi rero tugasaba yuko bitoza biraba kugira ngo ndizame umukozi wa leta ariwe teza n'umwigisha ntiyamare ko ariruka yavuze ati mbega nta kuntu abubaka amashuri boza barubaka n'amahome kugira ngo abo basanze bateza kugenda bashonge aho bashikira igihe twatanga raporo kuri ako kazi twakoze nacyo twaragihizemo kubera ko twarabonye ko hariho intara nyinshi cyane cyane muri iyi myaka ya kuva mu 2011-2012 aho hubatswe amashuri menshi cyane wasanga hari ishuri iri ahantu atari imihana ihegereye niyo mihana ihegereye ata muntu w'umukozi wa leta yoje gukorerayo atavukaho kubera ko adashobora kuronka arara tukizera yuko rero no mu kwiragiza abigisha n'icyo kintu cyojyamo kuko ugiye udafise aho urara urumva gutegura ndoroga ubitwawe ejo mu gitondo nzotonda ku kazi nibaza yuko rero ikinye abari kwatwumvira ndi benshi kandi bafata n'ingingo iki kintu bogikora ko cyane gose mugatwe kintu cyacye dusaba nuko umyaka yose atokwama hariho icyo kintu ngo cyugukwiragiza abigisha mugihe twabarungitse bagiye bukeye ukumba ngo basiye kuba benshi kandi aho bose ntibizana.
Urakoze bwana Mashandari, turacyafite abantu benshi kuri telefoni, tugerageze kuvuga muri makiya no gusubiza muri makiya kugira ngo tubone umwanya uhagije wo guha abantu bahagije kugira icyo bakubaza. Emmanuel Mwiriweneza.
Mwiriweneza cyane.
Ikibazo cyawe uri hehe?
Ndi mu ntara ya Bururi.
Ikibazo?
Ikibazo kimwe gusa nagomba kubaza umutumire. Nikibazo cyerekeye ibiye twaciyemo igihe kimwe narumvise imakamba muri komine Kibago, hari abigishwa baba barakurikiranwe n'ubutegetsi cyane bagirwa ko bashyize abanyeshuri mu igumuko. Abo rero twaherutse twumva yuko bariko barakurikiranwa, ntitwumvise iyo byahereye, sinzi ko umutumire hari icyo abizi ko nagomba aduhe ko umuco nimba bikunda.
Urakoze, reka dufate na Eli Mwiriwe Neza.
Mwiriwe Neza, Eli.
Uri hehe?
Icyura mu gitanyi y'ibisanzwe n'ama ndabatera kamondi.
Yego, ikibazo cyawe.
Ikibazo nashaka mbazo mutumire. Nshaka ndamubaze ko mbona keshi nzima mu ntara iwacu za ruguru abarimu bakunda gukena, akaba yavuze mu cyo bageze twageze gukurikirana, babageje gukurikirana ugomba barabe uko kuri abo barimu yuko bose baba ayo barunguka vuba baca kugira ngo twebwe ino mu ntara kimwe kimwe tugende turagwa mu mpore uko nino usanga abigisha bakenye mu gihe uzahumva abandi ari benshi baba bakurikirana neza bakagenda bakaba kugira ngo batange raporo aho babonye n'abigisha baba bakenye kugira ngo abigisha ntibakomeze guhembwa amafaranga atari karakurikirana n'umwete nk'uko amateka bisaba. Kandi kabazo nako nashaka ndamubaze ko kenshi mu bibazo bikunda gutera amadrese harimo akabazo k'umushahara, baba bamaze kugenda bajyana ibiganiro n'abigisha bose kugira ngo bafate nk'ingingo y'agashahara baba bumva bakifuza kuzofatira ko kugira ngo bamenye agashahara bazosaba ukuntu kajya bakangana, tugerageje kuraba n'abigisha baridoga rwose ko agashahara bahabwa ari gasa kugeza n'abana bigisha atamwana iyo bayifuza kuba yozoba nka mwarimu. Ni ukuvuga baba bafite ikintu bamaze kuganira ko kujyanye n'agashahara kabo bashobora kuzogenda gusaba muri iyo leta.
Urakoze Eli kuri icyo kibazo cyawe. Bwana Mashandari, mu magambo make subiza aba bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika.
Ego nagire mpere kuri Emmanuel yambajije ikibazo cy'abigisha b'imakamba bigeze gukurikirana bavuga ngo bashize abana mu ibarabara mu gihe cyari haba imyerekano. Nomwe kibazo cyaratoye umuti kuko abigisha mu nyuma barabonye yuko bitari byo ubu rero abigisha bari ku kazi bariko barakora ubu nta ngorane bafise kiretse ibyo nzi gushika kuri uyu munota. Hanyuma ibya Eli yari kavuga bukebwe sinamwumvise neza mugabo nibaza yuko yashatse kuvuga yuko mu ntara zo hagati mu gihugu hakenya abigisha buraba yuko ngene bakwiragiza nibe neko navuga nti ubwa mbere hoho n'ukuraba mbega umwigisha yagiye hariya agiye gukora canke arashikayo aronke inabaho araronka arara ni byinshi muratera kurabira ko mbwa nimwe bikurikira ibi ari seri yavuze yuko aho batse amashuri muhashya n'uburaro kugira ngo uwo warungitse abone ati jewe ndabisa wunshikira nabakara ko batubwiye karutse ko ari umuntu yigeze kumara indwi yose arara mu ishuri hanyuma baratewe barondera ngena yoshua kuronka ahaba umva yari umuntu yitanze kugomba kurara mu ishuri ko ari ikibazo. Hanyuma aravuze ikindi nacyo cyerekeye amagreve ati mbega none ntibarumvikana umushahara boshika ko kugira ngo bavuge ati ubu unye ntaho uzakwidoga nagenda meza yuko nta muntu n'umwe arigiye avuga ati jewe umushahara urankwiye abahembwa miliyoni 4 avuga ati nonka 5 abarenga 300 ati nonka 800 mugabo ikintu gikomeye ni giki nukuraba cyaje twese dukorera yuko atakarenganya igihe twese twoba duvata umushahara uhuye n'akazi dukora ni da diplome dufise kandi tukabona yuko atagisata kimwe gifashwe neza ikindi naco bakirabira hijya nibaza ko atangwana yo haba niyo nambwira nti wa mugwi uriho babahinga bamakungu nibyo zotwigira utwereke ngene umushahara w'umukozi wa umeze aho zo buri hose gitata cyose zo burimwo ni widog ni twidoga twidoge twese leta ni yagiti abantu bakozi banje bose ko yidoga ndabice nokora yikorere bose cyaje ntagi cyatumye abari mu duta turaduzirwa cyane nukubera twabona ahandi bari ko bararonka mugabo twebwe bakirabira hijya rimwe rimwe mbere nuko dutwenga habwa ngo muri benshi twaba benshi iyo hageze guhembwa mugabo tukaba bake turiko turakora.
Urakoze bwana Mashandari ayobora sendika kona pesi y'abarimu bo mu mashuri yisumbuye. Kuri telefone turi kumwe kandi na Jean Dodier mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ni Kigali.
Ikibazo cyawe?
Yewe ndumva ntabari n'ikibazo n'inganizi ariko ndimo ndi ku ruhande rw'uwo ushinzwe iyo sendika. Ndumvira ibyo byose ikibazo cyo kubanga umushahara mukecyo ni ku rwego rw'itari ahenshi rwose baba bagaye umushahara hagati aho ngaho gusa ko niba haragize ikintu cyo kuringaniza umushahara ni byiza cyane uburyo ntabo bavuga ngo hano baraturusha hariya ni makeya ni iki byaba ari byiza kurushaho kubera ko ntabwo umushahara w'abarimu bashobora abantu bashobora kuwishimira ahenshi cyane mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye bityo rero ndumva ibyo ari byo byose nk'uko arimo kubivuga ntabwo abantu bagombye gukorera amagreve ahubwo bagakwiye kuba bajya hamwe bakaba bayiganiraho neza bakareba niba ari cyo kongerwaho bakacyongeraho ariko mu by'ukuri batageze mu bintu by'amagreve kuko ibintu by'amagreve ujya ntabwo ari byiza kubera ko hari byinshi cyane bigikenya.
Urakoze cyane Jean Dodier ikigali mu Rwanda bwana
Rwanda bwana
bwana Mashandari ndi umbabarire sinzi ari umuntu uri kuri telefone kuri radio yadufasha kagabanya radio ye. Murakoze cyane bwana Mashandari. Jean Dodier yaravuze ikintu kijyanye no kuringaniza umushahara. Ese umushahara w'abarimu mu gihugu cy'u Burundi ni umushahara umwe cyangwa se biterwa naho yigisha intara arimo n'akarere arimo?
Oya, mu Burundi ngene bashinga imishahara sabigisha gusa ni mu bisata byose tufate abakorera leta umushahara wabo ari bagisata ngira kimeze hanyuma bagaca ushinga baravye urupapuro rw'umutsindo umuntu afise bagaca bongera bakaraba n'uburambe mu kazi afise mugabo hariho ahandi bivuye nko kwa muganga bashobora ati hariho abakora kwa muganga hari gisata cy'abasanzwe ari abavuzi n'abandi bakora ajya muri administration usanga ari akarusho kamwe n'akandi ashobora kuba afise kubera ko akora kiriya na kiriya. Mugabo rero twe mubigisha ni diplome ufise n'uburambe ufise hanyuma nungane Jean Dodier hajya mu bisanzwe umushahara uva ku gihugu urimwo kuko byose biva aho uri ngenda ubuzima bwifashe ushaka kumva uti muri Amerika bahembwa amadolari angana gutya ukumva uti ko bahembwa amadolari barahiriwe mugabo nabo bica bijyana n'ubuzima barimwo natwebwe rero ngahanye tufatiye ku mafaranga y'iwacu tukaraba n'ingene ubuzima tubaye bumeze kuko twese cyane ikintu gikomeye nuko tubona yuko dukene twese dutunze dutunge twese tubone ko igihugu ari cya twese atanyagupfa atanyagukira.
Hanyuma se izo ngendo mumazemo iminsi nk'ibibazo mwagiye mugezwaho n'abarimu cyane cyane bijyanye n'amategeko abarengera n'uburenganzira bwabyo murateganya kuzakora iki? Ni iki muzakora nyuma yuko murangije izi ngendo murimo?
Ubwa mbere nagomba akanagenda gushimira kugarutse ku cyatumye tugira ikiganiro twebwe twabanje gushima ubwa mbere kuko aho dutangwe kugira izo ngendo baba abigisha baba abayobozi barashimye cyane gose kuko twasanze ari bamwe batari bazi amategeko bacavuga ati iki ni ikintu cyo gushyigikira cyane gose ahubwo muraba ukuntu mubigwiza kugira ngo mushikire benshi bashoboka nibyo twebwe ntidushikira bose kubera yuko dukoresha udufaranga twebwe nyene dusanga dukotiza dufaranga dukeya cyane yaba nk'ubu tworonze umuntu adufata mugongo twoshaka gushikira benshi icyo twabonye nuko mu ntara tumaze gucamwo ingorane ziko ziragabanuka cyane rwose ubu unye nta gusanga umukozi n'umukoresha umenga hari akantu badahurije kuko bagira ati twebe ikijya imbere bibe itegeko ibi neza y'akazi hanyuma ibintu bikorwe neza umva ati twebwe none muyumvira kuzokora iki twe tumaze gukwiragira hose muisanzwe kugira ngo abakozi bagenzi bacu bamenye amategeko abize ingorane amenye aho yitura hagize ikibazo amenye uwashobora kwandikira cyangwa ashobora gushikira nicyo kintu gikomeye cyane rwose hama nirwaza guca hose hari naho hazoshika tumaze kuronka ibindi bindi dushobora gusangira bidufasha mbere tugashika no ku ntambwe kuko twashigize umugambi tugashyiraho ikiga gitanga uburara ejo turashobora kugira uwundi mugambi uzadufasha gusubira kwiyungunganya kugira ngo mu buzima turimwo ntitwambe tuzerinze ntitwambe tubona yuko byose bitera kuva kuri leta mugabo na twebwe tubone neza iyo turi kuduraca hano baha nk'umugambi tubanza gushika ko murabona mu bihugu byacu kenshi ibintu byo guteganiriza akazoza ntabyo bamenyereye cyane ibintu za assurance tuzi yuko leta itubona duciye kuri mituwele itubona duciye kuri ONPR nk'ayi wacu nayo nyine itanguye vuba itanguye mu 2010 rero hariho undi mugambi twamaze gutanguza tumaze gukora mu ntara zibiri wo kumenyesha abagenzi bacu babigisha ingene nabo bo kwitegurira kazoza batekanize mu gihe bazaba bagiye mu zabukuru mbega kajya gakotiza batanga muri ONPR karakwiye mbega nta kuntu tworaba ngene dushyira mu dufaranga n'ahandi kuko bavuga ati hajya kazoza retraite witegura ukiri mu kazi kandi ukiri muto ndeho n'ibindi twamaze gutanguza tumaze kujya mu ntara zibiri twizeye yuko tuzobana n'ahandi hambara no mu byimbo byinshi bashikiriza mwana ashaka nta bibazo birebire dubaza ahubwo barashima bavuga ati muragaragaza mushikire abashoboka bose kandi bakatubwira ati mudushikire n'abakoresha nabo nyine bamenye amategeko kuko hari abatayazi gutyo akazi gashobora kugenda neza.
Urakoze bwana Emmanuel Mashandari ni umuyobozi wa sendika Konapes sendika y'abarimu bo mu mashuri yisumbuye mu gihugu cy'u Burundi. Kuri telefoni turi kumwe kandi na Bigirimana mwiriwe neza. Uri hehe? Gerageza uzamure ijwi ryawe. Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nashaka mbaze igituma kwibyo uwo mashyanda ari mu mumbarize agatuda kumenya imishahara ukuntu nk'umutaragaye mu kiganga hajya muri minisante ashobora guhebwa amahera menshi aruta y'umwarimu w'iteriverisi.
Urakoze bwana Bigirimana. Icyo kibazo sinzi ko bagisubiza bwana Mashandari ko ndibaza ko atari wowe ugena umushahara, ariko nk'abantu bavugira abarimu wenda yo mutanze ibitekerezo by'abarimu cyangwa se mubavugira ko umushahara wabo utameze neza babasubiza iki?
Ego ndamutahura ko yako numvise ahari abakozi bandi ba leta bari kumwe benshi nabakora mu gisata cy'ubuvuzi aje ituma abati mbega none kubona umuntu umutravayere umushangaje magara ya leta sumbye umwarimu twe ngahanye twashaka kuvuga bamwe n'abandi twe dufatira mu kivunga tuvuga tuti umukozi wa leta wese afatwe cyo kimwe hanyuma nibasanga abasangiye ibisata hari cyo asumbije abandi bagira ako karusho kaje ko mugabo ntibibe bya bindi usanga abantu bari kwari doga nkuko yarabivuze hamwe umuntu atanishuri mwafise ashobora guhemba abantu baminuje kaminuza. Icyo rero icyo kibazo twagishikirije kera cyane mwana ashaka hariho impapuro nyinshi twagiye turandika ikintu cyitwa memorandumu twashikirije leta kandi icyo gihe twarashize mu rwandiko twerekana busumbasumbere bw'imishahara aha na hariya ni nacyo bituma mwana ashaka leta yavuye yemera ikaza ikicara tukaganira kuko bwa mbere tuko turabivuga babivumbumenga turashikuza mugabo tubade kwahera izo zandiko hanyuma akaza n'umuhinga mpuza makungu yari yavuye muri oite akabyemeza leta cyize ati eh bwa bundi byo bavuga ndi ndibarira busema reka twicere tugire uno munsi rero izo byigwa biriko biragirwa kugira ngo ibyo byose twibaza turave twizere hajya ndi nawe tuba tugira nico buze ko dusaba makenga reka mugabo twizere yuko tuzotera tugashya ku ntambwe kandi nta cizana ko mu bigando tuba tugirisha twagira igando cereke kwerekana ingene amasendika yavutse twaraberetse yuko ngo mu bihugu by'i Buraya mu Bufaransa baramaze imyaka irenga 30 bariko basaba yuko amasaha y'akazi yova ku 18 akaza ku 8 babironse hakiri imyaka 30 urumva rero twe natwe sinova ngo imyaka ni mikeya ntabwo tuba turashika na 15 mugabo mu masendika tuba tuti hajya nta cizana kandi ni kugumiza ko
Bwana Mashandari, mu bihugu bitandukanye ukunze gusanga leta itumvikana n'abashinzwe za sendika kuko kenshi na kenshi ibarega ko bagumura abakozi cyangwa se bivanga mu mikorere ya leta. Aho ngaho mu Burundi mukorana gute na leta, imikorere yanyu yifashite?
Yebwo urumva natwebwe bwa mbere amateko aratubuza kujya muri politiki. Twebwe turaba ibiraba kazi amateko birimwo. Hama rero ngina dukorana igihe ishyirahamwe iraba iby'akazi giyemeje kurwanira ineza y'akazi n'abakozi ritagiye guharana kugira ngo rirondere kujya mu butegetsi nta ngorana ntoya ihari. Njye nubwo ndi kuri uyu munota nta ngorana ntoya wana shaka no mu izo biganiro tuko turagira aho tuko turagendera abanywanyi hariho n'ibiganiro kuri ibyo twereka tuti umwe wese akore icyo ajejwe mugana natwe tujya duhindura tugasaba leta tuti utworohereze mu byo tuko turakora dushobore gukora atangorane.
Mu bijyanye noneho se nubwo burenganzira cyangwa se amategeko y'abarimu muhagarariye, mubona mukurikije ibibazo mwagiye muhura nabyo cyangwa se abo barimu babagezaho, ikibazo kiri kubarimu kutamenya uburenganzira bwabo cyangwa se bamwe mu bayobozi kwica nkana ayo mategeko?
Igihe twagiye turabona aho twagiye turaca nuko twabonye ubwa mbere hoho baba abayobozi baba abigisha twarabonye ko hariho bamwe n'abandi batazi amategeko amwe amwe. Nababwiye nk'umuntu ari umuyobozi yandikiye umukozi ati nsigura igiti wagize iki muganda guha iminsi 3 kandi amategeko amuha iminsi 8 utagomba ngaho oye kora akantu gahaze. Mugabo hariho n'abayobozi bica amatwi kugira ngo arabe ngene umwigisha yifata, hakaba n'abandi babirenga ko babibona kandi bakaronka n'impanuro mugabo bakabandanye simbuze abayobozi bonyine no mu bigisha ntibabuze. Nicyo gituma rero twageze uti reka tuve hasi dusigurire abatujejwe hama nabo dusabe abakoresha nabo nyine, kuko iyo tugiye mu manama iminsi yose mu ntara tujyamwo dutumira abigisha tugatumira abayobozi bo mu ndero tukajya dutumira mbere n'abaserukira intwaro duhereye kuri Buramatari na Musanderi wa komine twakoreyemo. Ibyo tubikora kubera iki? Tubikora kugira ngo bimwe benshi bagenda bavuga ngo amasendika ngo agwanya ngo ubutegetsi ngo agwanya ngo umutware, kugira ngo bumve ibyo tuko tuvugira ngaho ko ari byega akazi gusa. Twebwe bakuye Musanderi ibyo n'ibituraha abakozi twamushizeho kandi aduserukira mu ntwaro mugabo ntaduserukira mu ndero. Ibyo onye bya benebo nubwira ngo bumve neza yuko twe tuvuga ikibazo cyerekeye akazi gusa n'ingene umuntu yokora agororokiwe. Rero ibibazo bagiye dushikiriza ni ibibazo byerekana yuko bari banyotewe ibyo biganiro, kandi tukabona yuko dushima cyane rwose kuko barabikurikirana kandi niyo bagiye turabona ko bishyira mu ngiro. Mugabo namwonga iburi isatu bidahizwe ntiyabura umwe n'uwundi bigora aje ituma tya dusa tuti muze murahanurana mwigishanya kandi noneho ajyanye ibyimana ibyinama bigira imana.
Urakoze bwana Emmanuel Mashandari, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya gato turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Bwana Mashandari, nk'ubutumwa bwa nyuma kubarimu bari mu risindika yanyu ni nk'ubuhe muri aka kanya?
Yego, je ubutumwa nubaha nuko ubwa mbere hoho bogerageza bakamenya amateko abagenga, hanyuma amateko bayamaze kuyamenya bagaheza bakabanza bagakora icyo amateko abasaba, niwe nahera ko mbwa les devoirs, hanyuma nabo bagaca basaba izo amategeko abaha izo bita les droits. Icyo kintu kizofasha cyane rwose, bizotuma akazi kagenda neza. Hanyuma none ntibatinye gusaba ibyo bari kurwa n'amategeko, mugabo babisabe bamaze kubona ko nabo nyene atamakemwa bafise, kuko hajya ugiye uri umunyamakosa ukajya gihe uza gusaba n'umukoresha wawe ndakumviriza. Icyo nsaba abakoresha nabo ni uko boshyira imbere ibiganiro mubyo bagira byose, babone yuko batashaka guhohotera umukozi, kuko hajya ku kazi iyo hari icyuka kibi n'akazi kagenda nabi nka twebwe ni ikintu gikomeye. Tuba turera abana kandi utegura akazoza k'igihugu, hamwe abana bokurira ahantu babona yuko umutware n'umutwago batumvikana, tukaba dusanga twabahaye indero mbi. Twe tukavuga tuti rero dushyira imbere cyane cyane ibyo umwumvikano, hama rero tugasaba leta nayo yuko ibyo dusangiye ibyo tuganiriye ibyo abishyira mu ngiro, kugira ngo ejo wumvise hirya no hino bavuga ati abarimu bakunda kugira greve kandi bumvise ngo bumvikanye mbega biva kuki. Dusaba rero umukoresha wacu ari we leta aragerageza nabo nyine ashyira imbere ibiganiro, hama ibyo dushyitse ko dushobore abishyire mu ngiro, gutyo igihugu tugitegure twese tugitegure kazoza. Niyo nibaza ko n'abazokwaruka ejo bazogira aho bafatiye bagira ati bajya abantu baraducira inzira nziza. Tuzakwibutsa kwibutsa abarimu kandi ndababwira nti nta ugenda uridoga iyo hari ikibazo gishikirize, uvuga uti hari umushahara mutoya, uwo mutoya uzoduga mu gihe nawe uzoshyiramo kondirisiyo y'iwawe kugira ngo umushahara uduge. Nawe wigize sindabibazwa ukagenda widoga ari haga n'inkunda gucira abantu mugani umukene adakenye umutima ntakene umukenke amagara kimukundiye, nibaba bafite ishaka byose bizoja mu ngiro.
Urakoze cyane bwana Emmanuel Mashandari, umuyobozi wa sendika Konapesi y'abarimu bigisha amashuri yisumbuye mu Burundi. Turagushimiye cyane kano kanya wa High Radio Ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye namwe kubona mwampaye akanya kugira ngo menyeshe bagenzi bacu yuko hari ibiganiro tuzaturagirana hirya no hino, kugira ngo tumenyeshanye amategeko kandi twibutsanye icyo dujejwe, umwe wese akore icyo amategeko amusaba.
Nshimire namwe inshuti mwese mwagize uruhare muri kino kiganiro. Nshimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wegeranyije kino kiganiro. Muri studio ya 7 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
Mugashika munyambemba mukambonera bavyeyi bamanutse kurenza canke gukungira muti muvumera harabatasha mazimya kitatu nabona nagahita mbuye bene wacu nabatamana sitse
evoda n'exclusivité
have you watched me? Me would not hear it.